Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa gatanu itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020. Muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19.22, 31.41, mu Rwanda naho mugatwumvira kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Amashirahamwe aharanira ineza y'abapfakazi avuga ko badahabwa ijambo kenshi bakabura ababaserukira iyo habaye ikibazo mu rugo, bakongera bakagira ubukene burengeye kuko basahugwa amatungo yabo nyuma yo gupfakara. Aho muherereye abapfakazi babayeho bate? Baritaweho? Ibibazo n'ivyumviro ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio yacu, canke muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe. Nimero ni ya indi nyene, 1202 4441 3. Turabisubiramwo no musi ni ku bibazo n'ubuzima bwa misi yose bw'umukenyezi w'umupfakazi. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, kaze mwese mu kiganiro muri sanga. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Abapfakazi ni umugwi w'abakenyezi bakumigwa, bakengegwa, bahura n'ubukene cyane kandi bari bakwiye kwitabwaho mu kibano. Ivyo bishikirizwa n'ishirahamwe Dushire Hamwe mu Burundi, gihaye intumbero yo gufasha abakenyezi muri rusange ariko cyane cyane abapfakazi kuva mu bibazo byinshi bahura navyo mu buzima bwa misi yose. Kuri iki kibazo twatumiye abo mu ishirahamwe Dushire Hamwe bashobore kutubwira bimwe mu bibazo bya misi yose n'icyo bakora kugira ngo bafashe abo bakenyezi b'abapfakazi. Twatumiye Madame Agnes Nigaba, umunywanyi wo mu ishyirahamwe Dushire Hamwe mu ntara ya Bururi. Twatumiye kandi na Madame Anne-Marie wo mu ishyirahamwe Dushire Hamwe mu ntara ya Bujumbura Rural. Niwe rero turi kumwe tugiye kuganira nabo. Ndabwiwe ko ku murongo wa telefone Madame Anne-Marie tutaramuronka, ariko turi kumwe na Agnes Nigaba mu ntara ya Bururi. Kaze neza Agnes mu kiganiro muri isanga.
Eko, murakoze.
Murakoze cyane kwitabira ubutumire bw'ikiganiro cy'uyu munsi. Aho tugiye kwihweza uyu mugwi w'abakenyezi kenshi utavugwa cyane, canke ibibazo byabo bidakunze guseruka kenshi, ariko twifuje kuganira kuri iki kibazo. Muri make mbere ko turonka umundi mutumire wacu i Bujumbura, dutanga ikiganiro aho uherereye mu ntara ya Bururi. Cyane cyane nk'abagize ishyirahamwe rya Dushire Hamwe, murakunze kumva, murakunze kubona, murakunze kugendera abakenyezi b'abapfakazi. Iyo umukenyezi w'umupfakazi apfakaye, ubuzima bwiwe buhinduka gute? Muri make mu buryo bwa vuba cyane uca usanga buhindutse mu buryo atari yiteze?
Murakoze k'umuryango, ntangiye kubaramutsa no kubakengurukira. Ariko ubuzima bw'umupfakazi ndabivuga, ariko sinatumira Dushire Hamwe, ndabivuga nk'uko ndabibona aho mbaye. naho sanse n'umwana wa dushire hamwe sanse yitaho ibibazo by'abakenyezi muri rusange bashaka abakenyezi bose dushire hamwe yitaho abakenyezi bose ikintu ko abakenyezi bose batera imbere baka abantu baharanira amahoro arama mu Burundi bakaba abantu bifashe bisimimuye bakora imirimo bakava mu bukene barimo rero ko mumbazite ikibazo cyo kwafata inda babakira abapfakazi mu bisanzwe bari mu gu nyinshi abapfakazi tuno bashira mu miti tatu cyangwa hari abapfakazi bafite abana abo n'aba mbere mu gu wa kabiri hari abapfakazi abantu bafakara bakagira abana mu gu wa gatatu n'abapfakazi bapfakara ari bato donko bise ni marie bafite umwana umwe abantu do muri de 35 undi mu gu wa kane n'abantu bapfakara bakuze abo bantu bose bitwa abapfakazi ariko ibibazo si bimwe icyo bahuriye ko muri rusange ni gupfakara ikindi bahurira ko ni uko basanga ingorane nyinshi muri kominote barimo ariko dufashe nk'umuntu akagira umwana umuntu apfakaye atagira umwana turabona ko agira ibibazo byinshi bidasa n'ibyo abantu bapfakaye batagira abana bobo direte n'ikintu bakora iwabo n'umugabo baramuwe baramukaziwe sizwe nane uko bafise bararonde strategi zose bakabirukana abo bagasubira iwabo nta mpamvu baba basubiye kuko iwabwiye umukobwa asanga hariyo muramukaziwe hariyo na musaza w'umenya ntiba bakivukana kuko urazi ko abakobwa batari kuri gutorana iwabo nta n'amatungo baba bafise asikira ku ruhuha rwa baramukaziwe utagira nyina w'abapfuye ntanakazaro basikiramo n'ufite mama wiwe umenga urukundo rubagwaragabanutse ntagira n'ikimuririra ntagira n'ikimuhozaho ntagira n'akantu n'umugwi wa mbere umugwi wa kabiri turavuga abantu bapfakara bafise abana aba bantu bapfakara bafise abana tubafatanya n'abo bakuze cyangwa bakiri bato abapfakaye cyane cyane bari bato ejene bafite utwana tubiri dutatu n'abantu usanga icya mbere cyo kominote irabataksa ko ari abantu batagira umugisha barabataksa ko batagira umugisha ugasanga bari nabo ko basekwe ntibababona neza bagaca bashaka kumenya ko iri bato abafite baramubaho gucurwa na barami babo urumva bakame baba yarongowe n'umuntu umwe nk'aba yakunze abavukana n'umugabo wose rero iyo yanze gucurwa na muramu wabo n'amakame ifite muri kominiti baramwanka rwose baramwankiriza baramwima n'itongo utwana twiwe tuba utwana tutinjira mu nzu zaba se wabo n'abari na seni ntibabakunda ndumva icyo mpinga n'abana bari roshiti baba ari roshiti kuri mama wabo wenyine izi rero urumva bapfakara ari bato pfakaranye n'ubukene kuko n'amatungo barayamwiba ufite ibisigo by'umugabo aramu babo barabikurikirana barabitwara barabazuruma urazi imibereho y'ikirundi biratara abagabo bakibisi si benshi bakunda kwereka utuntu twose abagore babo amatungo yabo twarabibonye n'abagabo baza muri somaliya harabasigarana amakonte benyine afite umugore n'abana agaha konte murumuna we mugabo rukono w'idomarere wasanga barumuna babo ayo makonte bayafite bajya kwifashiriza imiryango yabo cyangwa bajya kuyikoresha ibindi bikorwa by'imiganda cyangwa babaho ugasanga baramuha ibyo bapfuye ya mahera yari kurera wa muryango w'abana ba wa musigi arera abana ba bene nyina kuko nibo bari kubarayikoresha nibo bari bayahaye ayo n'amakaramu menshi muri kominote dufise rero abapfakazi ntiborohererwa na sosiyete ntibatunganiriza neza ntibabita mu bisanzwe kugira umuntu akingirwe aha mu Burundi wacu tubona mu ntara iwacu bipfakazi se ko bafise umuntu abafise umugabo udafise umugabo kigeretse kingeretse abapfakazi nabo bariko barapfakara bakuze bafite amahirwe ku bana nta mahirwe bafite muri kominote gusa amahirwe ab'Imana yahaye abana ni ba bana bagaruka kubabera nk'umugabo turafite amatemanyazi menshi hari abo bari baranyaze amatongo baramu babo ababanyi mugabo amatongo ubu akaburanwa n'abana batavunye kwiga bagahiza na universite akaba ari mugaruka naye amatoka azavanye ari utama ati ashi no tugana ko tutapakaye imana yaratwitse abahabanza akiga rero icyiza twavuga leta ni uko ifata nshaje abantu bakiga petetse nko ku buntu ariko iyo hageze ibisabwa binini abo bana mu mashuri barimwo bajya baza ama internat kugira umwana apfaka dushuri ashobore guheza batena safi petetre n'amasosiyasiyo yamufaka tuyikora mitongo rifise kugira urugure baramurabo barahaguruka ndi rugure isa kandi caba igiti yaba impene caba iki baca bahaguruka bakakubutsa rero umupfakazi turabona ko afite ikibazo gikomeye ndetse tuma na leta tugasaba tugatera kamo leta vyema ko yoshiraho itegeko rikingira abapfakazi bakingira kubi n'amatungo y'umuryango rero kumenya nta ruhare dufite mu muryango twubatsemo tugaca tubura n'iyo tuvuka kuko nta kintu kijya kuronderayo
none nk'icyo kibazo bavuze ciyo apakaye buno nyine ugasanga umuryango w'umugabo wiwe uratanguye kuza gusahura amatungo abari mu rugo iyo yituye kumbe nk'abajejwe umutekano kenshi bigenda gute avuze ati hari abantu baje gutwara haba ari ibintu byo mu nzu haba ari inzu cyangwa iki aritura abajejwe umutekano bigenda gute muri ico gihe
hari abatabitura ariko aho hatangura inyigisho nyinshi bamwe barabitura barabitura bakatima w'ibiturire ni mukene nafasi icapfumbatisha naka baratunganiza ariko ntitwavuga ngo hariho 80% batunganira ito mbega niyo bagutunganirije erega barabirengako aragukengera bagushikiriza icyo kivuga atakaza kukirima kuko nyine azi ko uri umusaza tukubwira ugume ku nzira ubone nawe umwanya wo kurima uzopfire ku nzira n'urubanza akagunguruza akabitwara kure ntibibakanga abagabo ngo barungurutse aratinda no muri sentare ntanga atinda no muri grande instance akavuga ati ndagiye muri gasambura amanza umusaza dushobora guta atagira utuguru atagira imbe naburana agateba akihebura kandi kubera bafite babashaka kumugura mu bisanzwe baramugura na sedicomax baramugurisha ugasanga n'abamusuriye baramuvuye ko reka atari umukirisito nubwira ngo hari umuntu aguma inyuma y'umupfakazi muni cyane
none nko mu mico kirundi tuvuze nko mu mitumba mu mico kirundi hari mu bisanzwe haba harimo ibyo byari bitegekanijwe kera usanga yarafashwa umupfakazi yarafashwa canke ibyamye ari uko aho wasanga nyene imiryango y'umugabo wacu uzugacu terura byose ugatwara nta kintu cari gitegekanijwe ku mutumbaho kumbure abantu bashaka kuja hamwe abashinga ntahe bakavuga bati nuku 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 canke n'umuco nawo nyene urafisemo uruhara rwo gukumira uwo mupfakazi
uko twabifata nibaza bikonsekansi turimwo no musuretse n'umupfakazi umugore wose uko ari mico akarangandiranyo twakuriyemo akarangandemano uko imana yaturemye yarafashije akarangandirano kuduhohotera kuko kuzana kera umugore yareko upfakaye bacurwa na muramwawe n'ukundi utamukunda abandi bacurwa na basebukwe bakunda utabakundi byari itegeko y'imico yari mico abandi nabo barasinda iwabo umutima ubuse barasubira iwanyu nawe iwanyu ntiwagira aho ushikira kuko bakwita igisubiramo nkira hariho n'amazina aritakse ku muntu ari abresa muramukazi wawe yaragutuka usanze mu rugo batonze yaragutuka nta mama wawe yaragutuka
ubunye biracibonekeza cyane aho umupfakazi aca arongorwa na murumuna w'umugabo wiwe biraba cyane ubunye cyane cyane hagati mu gihugu biribonekeza cyane canke ubunye yarafise ijambo havuga ati kumbure siko nshaka ko bigenda
ubu baratangwe kuza barihagarara ko baratangwe kuza barihagarara ko ntibagishaka kurongorwa na baramuwa ariko bagira ingorane kuko umuryango urabanga n'abo bitwa ngo barize bafise uduhera tubabeshaho barabanka abasekwe barabanka abahinda kwe barabanka baramababa barabanka umugabo we nuko abafite utwo duhera avuga ati nta muntu uza kubasaba iryo tungo nibarimpa n'isawa nibataye impana umwana agiye kurabarirondere reka nshungure umutwe nkore aka kazi kanje nshobore kuresitora umwana
Wakoze cyane gose ni Madame Agnese Nigaba umunywanyi mwishira hamwe dushire hamwe twatumiye kandi na Madame Anne Marie umwishira hamwe dushira hamwe mu ntara ya Bujumbura hale atugire byinshi bijanye nishira hamwe ryabo n'ingene bakora nituragira amahigo ku murongo wa telefone ariko Madame Nigaba aratubwiye ibitari bikiye byinshi cyane cyo mu buzima bwa misi yose umukenyezi ahura navyo umukenyezi w'umupfakazi ahura navyo aranaza kubandanya atuganiriza kuri iki kibazo nyene ni ikiganiro gihijamba abanywanyi biradijwe rya Amerika reka nabo nyene kumbure tubahaka ryo bashikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo duhere ku witwa Thierry uraho neza
mahoro neza yane ndaramukije cyane n'umukenyezi
mahoro Thierry uhamagaye uri hehe
Bujumbura mu Burundi
ego tugakwijambo
ago ngambere ngengure kiro mu fashioni guko kenshi twamenyereye aka muco noneho Burundi fitenshi wamye hagaciro umukenyezi wo mu Burundi kazi rero iyo tubonye ko ari abakenyezi bashaka bari hejuru bonye na bakavuga ati ibintu harage duko tubivamo je birampimbara cyane kubera ko burya biraryoshe iyo uri kuragwanira ineza yawe hako haje abandi bayigwanira kiriko turavuga ko umukenyezi mu rugo canke mu muryango wose umengagira igihagararo ufatiye ku muco w'abarundi agira igihagararo gihe umugabo wiwe akihari iyo amaze gupfakara ucumenga nta gaciro gifise rero byunyuka cyane iyo amaze kuba atasifise mbere aba atamwe na bigeze bavyarana hoho bitwika ibindi bintu haragira igihe n'umuryango hagira igihe ugasanga abantu amwomoye yahavuye ibintu rero bibabaje nawe mu byeri yataravuga ibintu bijyanye ngo n'umuco imico byo twagiye ducamo n'ibyinshi mugabo uyu munsi yari hageze ko abantu bahindura bakabona bati hari ibintu twagendeyemo kumbure bikwiye kutwubaka hakabaho n'ibindi dukwiye gufatira ko kugira ngo twubake kazoza keza tuvavane nabyo bihinduke tujye mu bintu byiza ushobora kumbwira ko ushobora kuza ngo kubera ko umugabo yapfuye uca wihangira byose ugaca ubifata hama n'umukenyezi yaje kuburana uwo mupfakazi ugacuca hirya no hino kugira ngo umuzirire byanahimba hamwe imbere baranicwa iki kintu jewe mbe nagomba ngere kumbaza umukenyezi yahakanaye ko aravuga ngo baratunganirizwa iyo bitwaye hari ahandi usanga abakenyezi bagenda kwitwaramo ugasanga barushijwe ibikenye n'abagabo bari kwarababuranye nagomba ndababaze nk'amashyirahamwe aharanira ineza y'umukenyezi hari utwigorona dukeye baragira cyangwa igihe duha nk'akarero k'icyo baba bamaze gukora mu kuza guhimiriza abategetsi kuko umubifiriye ku mutegetsi yabwiriza gutunganiriza uwo mupfakazi birumvikana n'uwo mupfakazi nta kintu na kimwe adopfa akoze ngo ashobore kuja kwerekana ukuri kwiwe n'iziwe barabinyagabona ugasanga na wa mwana yasigwa na wa mugabo aguye mu mpore kuko babimenye babitahure niba umupfakazi arenganijwe ariko hahoterwa wa mwana ari ngaho ariko hahoterwa rero Burundi bw'ejo ejo muzabona ingaruka mbi niyo bandi bica tubona hari mu ibarabara bakurana umujinya kubera ko babonye na mama wawe yahohoterwa
urakoze cyane Thierry urakoze cyane rekana kire na Désiré ku murongo turi kumwe
turi kumwe nanjye ndabashimiye cyane ku mwanya w'ikaze cy'iki cy'Amerika
Désiré uherereye he
Makamba kayego
Makamba amuratubwire kumbure n'ingenzi zifasha ngene abapfakazi bitaweho duga ku ijambo kibazo canke ciyumviye
ubikandere ukiyumvira njyewe nkorereye ndamaze kubona abantu babiri bizatureye mu maso mu yandi babuze abafasha bazo hanyuma ubuzima ntako bwagenze neza muba kimwe birapfa ku mupaka kimwe nabo babuze umufasha akaba ndataka rero ayashobora kuba muri famiye ugasanga umugabo ahantu avuka usanga hakarene w'abafita abafise uburyo buboneka mugabo w'igisa umutafata rero uwo mugore afise wo kuraba neza amatungo yiwe kugira byo ufashe n'abana umugabo we yaba yasize usanga bamwe bagufi wiwe bajya bavukana n'uwo yapfuye batangiye kumwegera ko bumva baba bashaka amafaranga ugasanga nawe rero ibyo ntabiharuriye usanga uwo agomba kumucura baramenyeranye ushatanga gukoresha bya butunda ashiraho umuha ukanyuka usanga amafaranga yifashiye ahera
abana bakata ku ishuri n'ibindi. Iyo ni kayambere ndabonye yindi gira kabiri undi nawe ko yarakiri muto cyagomba kujyana rero ko kwabyarira abandi ayinjiza abandi bantu none nabona umubyumva washobora kwemerera hanyuma cyane ntati nubwo kimwe hari usanga ababigiramo uruhare ukabigiramo uruhare ugasanga ntibamenye yuko aribo basigaye usanga rero yitwaye neza hanyuma akandi kaba dufishe akabaje naho jewe nkaho mwerereye sindi bajya amashyirahamwe mu Burundi abiri usa nkaho mwerereye turema nk'amakayogoro abo ndigeze mbona kuba abantu babiri bose ntabwo ndigeze mbona kandi ubuzima ntibwateye bworoha rero amashyirahamwe yaba hari igihe cyo ndekura akamu niyoguma mu bisagara gusa ngo aca afata izi za Bujumbura za Gitega none naru naru yiti cyangwa narumonde gushika ni muri izi zindi ntayi no makomine kubera ko kiba bahari mu gihugu rero ufate nk'umuntu avuka agiye ndagi nk'aho mvuka yabigoye cyane kagenda kuyitwara kwitwa n'umugabo kubitsuka n'imbere y'abantu usanga bitakorohera abantu baca bakubona ahagi na kamegeti nuko 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 kubera nimena nabitsukagira nagoye kandi nashyiramo kiza kusaba yamba hari kandi batari kuyo kwiragira hose akagerageza ko n'ubuzima buragoye kuko hano njyana bishe bashobora gusa kutamenya rero nk'uko muri kane mu tanzi kwa mu Burundi biragoye kumva icyo bya Amerika shuwe bifatwa rero nka dutu yaba ariko yayitegeka yaba yatakaza nka dutu rero umva abandi batabimenya gute haba nka sara na mwebwe nyine abamenyeshamakuru tutari abamenyeshamakuru ajya murakunde nakumwe kubera nibibera ku kintu cyose bwa muri iki cyose mu kayimenyera mu mwe nka yashaba uko nashane ndi ku kwene mu kayandana
urakoze cyane gose Desire ni navyo twagerageje gukora no munsi kibazo nk'iki kivugwa gake turagerageza kumenya ubuzima bwabo tukabushira habona kumbure abashobora gufasha bagafasha abashobora kwitura n'ayo mashira muvuze bakayitura kugira ngo ibibazo bikemuke mu kibano. Urakoze cyane Desire. Hamareka twakire na Octave mbere yuko mutumira girica bivuze ko Octave amahoro neza.
Mahoro mwana mtedoriane.
Mwana mtedoriane ni oriane urakome.
Yego ndakome n'umutumire namusuhuje. Doriane uyu munsi wabaye ijwi ry'Imana. Yakobo igice cya mbere 27 aravuga ngo idini y'ukuri ni isuri imfubyi n'abapfakazi. Ni ukuvuga ngo wakoze kuri iki kiganiro sinakabaye nkivugaho wenda nakavuze ngo hari abategarugori benshi batatwumva ariko hari umunsi mwakoze ikiganiro ku bya Kizito baratelefona burya baba batumva nuko baba bacecetse ahubwo bajye banavuga. Hari ikintu uri umubyeyi avuze ku byerekeye n'ingorane bafite i Burundi abapfakazi ikibazo bafite bo ahubwo ni ukutamenya amategeko abarengera. Yashyizweho amategeko hari ibintu yavuze ku byerekeranye n'itongo no kwamburwa itongo rikajyanwa mu miryango y'umugabo ngo wenda mbese akirukanwa. Ubu umupfakazi ari gufata itongo ahubwo akaba yanariha n'umwana no mu batabyaye akariha uwo ashaka kuko arabyemerewe kuzungura umugabo niwe muzungura wa mbere. Ngiye mfite n'urugero rw'ibyabaye mu minsi ishize umuntu wari warasezeranye imyaka ya za 80 abashaka kumwirukana mu itongo bazi ko atabona ibyangombwa kubera amategeko leta yashyizeho arengera abategarugori muri rusange iryo tongo nta warikozeho ubararifite. So rero navugaga ngo ahubwo abo mu Rwanda ubu icyo nabashishikariza muri iyi minsi ni ukumenya amategeko kuko leta yagerageje gushyiraho amategeko abarengera. Ku byerekeranye n'abatarasezeranye biragaruka muri wa muco wacu gusa na leta ifite ikibikoraho ni ukuzamagara umunyamategeko akabibashishikariza ariko njyewe icyo navugaga ahanini ni uko mu Rwanda baragerageje urebye gusa nasoreza ku yindi ngorane y'abapfakazi mutanditse hano usanga na bano bagabo nabita b'abasambanyi bajya kudodora ku ngo zabo kuba bavuga ngo nta mugabo ururimo ubwivyo nabyo twabashishikariza kujya bitwara neza igihe babuza abagabo bagatuza rwose nk'ababyeyi. Ariko leta y'u Rwanda yo ndayishimira kuba nta mupfakazi upfa kunyanyaswa, bafite amategeko abarengera ariko iyo basezeranye mu mategeko. Murakoze cyane.
Madame Nigaba Kumbure, turacyako turagerageza kuraba niko tworonka abamwe mu bayobozi, ariko nk'umuntu w'umushyiramwe dushire hamwe, Thierry yavuze ikintu cerekeye gukorana n'inzego kugira ngo murabe yuko mwogerageza kwifashisha no gufasha abandi muri kumwe. Nko mu ishyirahamwe ryanyu murabona yuko hariho gukorana na leta, gukorana n'abajejwe intwaro ku mutumba kugira ngo bashobore kuborohereza?
Ikunsa nikose turakorabura n'intwaro na none ntitwoshobora gukora tudakorabura n'intwaro. Turakorana neza cyane guhera hasi gushika hejuru.
Hariho
cyane na kugira ndiko ndavuga ko ndabivuze ka muntu aho mperereye nakubwiye ko asosiyasiyo itandumye
birumvikana,
nakubwiye ko asosiyasiyo dushyira hamwe ntiyantumye, ariko kuko nsanzwe ndahaba nkaba mu ntara ya Bururi nkasanzwe ni n'umwana nsiyamo ndabona ibikorwa dukora ndabuhabariyo ndabona ibiri muri komunasi mbayemo.
Ego
ino kutema kolaborasyon n'intwaro ni neza cyane, reka dukorana neza kugira tunakore no kubiva hejuru bikamanuka no kore kuba yatwemereye.
Desire yavuze ku bijanye, Desire na Octave bagarutse ku bijanye no kwitwara neza Kumbure kugira ngo n'amatungo na make bapfakazi baba bafise ntasahugwe, abo basambanye abagabo baza binjirira abo bakenyezi nabo nyine ntibaze kubarengera. Cyo mukivuze kwiki
icyo twokivugamo ni kibiri, kwitwara neza ndetse washatse kuvuga sino kwitwara neza n'ibitwara neza n'ibyo kubaka abakuzi n'ibyo kwiyubaka muri ga iri mupfakazi yarafunze mu Kirundi ngo ntambita kurira ntambita gukengera n'uwura mukije mu ibarabara n'uwo muhagararanye baramukugerekako n'uwo mukwicane kwa kuvuga ko umugambi baramukugerekako. Mubisanzwe umenge umuntu yapfakaye ntategereje kuramutsa umugabo, ntategereje guhagarara n'umugabo, ntategereje gukorana agakoje gakenya n'umugabo, n'uwo kugira umugambi n'uwo gukunda akagukubira kiziza bikora uko babikora ko ari umuntu w'umugabo. Bati batangura kuvuga ko hari umuhabara wawe yaducuye kumwe nyine kirundi cyaturira imitwe ikatuzirika rukunyegera mu nzu ukaguma mu nzu, iyo mico ni ku kimepe rero. Kwitwara neza bagerageza kwitwara neza ugere wanyaga amatungo mu bitwaye neza, ikindi nacyo n'abantu bakenye hariho ubukene nabyo atabikorera ku bose, hariho uwo rondera umugabo kubera akenye agashobora no kwigira abana amwemera ati reka nsomesa abana bahawe avuga ati ndahiriwe, abantu bose ntibangana ubwenge kandi no kumenya ko ibyiyumviro by'abantu bitangana, abantu batabona cyo kimwe ingene bava mu ngorane barimo. Gusa icyo dusaba inyigisho turavuga changement de comportement de mentalité muri komunoti iwacu, bakareka guhaririza mu mupfakazi, bakareka kumugereka kw'abagabo ijana atanabo yagiyemwo. Numva ko aracakenewe inyigisho cyane, inyigisho cyane ziracakenewe mu Barundi, mu Barundikazi, kugira duhindure imico, duhindure akaranga, tumenye ko umupfakazi n'undi mugore wese ari kapabule kumudekoshi kwitana n'umugabo ariko baravuga ni kintu kanaka inyiso kibi bari kumubasa ariko bapfugize.
Urakoze cyane rwose, urakoze cyane rwose. Uyu ni Madame Agnes Nigaba, Agnes Nigaba mwishira hamwe dushire hamwe mu ntara ya Bururi, ariko aradufasha gutegera byinshi mu bibazo abakenyezi b'abapfakazi bahura navyo. Nivyo turiko turaganira kuri uyu munsi, turi mu kiganiro muri Sanga nkuko bisanzwe munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme mu kiganiro muri Sanga. Reka tumira mate turagaruka
muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi. Muri kumwe na Oriane Tangishaka abapfakazi n'umugwe w'abakenyezi bakumigwa bakengegwa bahura n'ibibazo byinshi cyane harimo n'ubukene bwa cyane bwo kuba basahuwe iyo babuze umufasha wabo. Ibyo bikaba bishikirizwa n'ishyirahamwe Dushire Hamwe mu Burundi gihaye intumbero yo gufasha abo bakenyezi muri rusange cyane cyane abapfakazi kuva mu bibazo bahura navyo mu buzima bwa misi yose. Ndabwiye ko mungu wa telefone turashoboye kuronka umwe mu bayobozi w'ishira hamwe Dushire Hamwe ni Madame Donavine Bigirimana akabari mu ntara ya Bujumbura. Madame Donavine tumwakire nawe nyene ashobore kunganira Anyese ni gaba mu ntara ya Bururi. Madame Donavine murakoze cyane kwitaba ikiganiro muri sanga utubwire uburyo umufasha abapfakazi kaze neza.
Murakoze cyane. Mu busanzwe abapfakazi baragira ibibazo cyane. Alo murayumva?
Turi kumwe, yego.
Murayumva?
Turakumva, turakumva ku murongo neza, bushishikara.
Abapfakazi baragira ibibazo cyane. Na cyane cyane kuko baba basigaranye imfubyi hanyuma mu miryango nawe ugasanga bari kuba bafata nabi babikeka bagashaka kubiyumvira ko baba baca mu kindi gihe ugasanga wenda umupfakazi arakwiriye nawe nyine ugasanga muri we arafite ukuntu yenda ari kubira ugasanga bimeze aho ziherereye ugasanga muri wari kumira ukamenga n'umuntu yihebuye.
Urakoze cyane. Na nicyo kintu cukuba begekwa ko abagabo ugasanga barasuzuguwe mu kibano nta jambo bafise barihebuye. Madame Agnese Nigaba yakigarutse ko nawe nyene mu byo bamwe mu banywanyi biradijwe rya Amerika bashikirije bavuga yuko hariho gusanga abapfakazi batifata neza, ariko we yagarutse ati atahubwo ya ni cyayi bambikwa mu kibano ugasanga babashinze ko amazina menshi barabakumiriye barabafashe nabi. None tubwire muri make nko ku rwego rw'ishira hamwe Dushire Hamwe mubafasha gute? Ishyirahamwe ryanyu ryubatse rite kugira ngo mugerageze kubashikira no kubafasha?
Ego murakoze. Nawe mperereye muri komine Kanyosha usanzwe ndi umuntu wanyu wa Dushire Hamwe urwego rwa komine. Naragerageje kubafasha ndaze ingorane bacamo agerageza gufasha kugira ngo bashobore kuba boja hamwe kugira ngo mu gihe bashikiwe n'ingorane amenye bagira urunani. Ubusanzwe abapfakazi bo muri komine Kanyosha bafite urunani bakorera hamwe. Ubu narabafashije baragira ishyirahamwe barashinze ishyirahamwe hanyuma baratanga agatererano k'amafaranga 200 ku kwezi. Ndabafasha baruguriza konte hanyuma bashoboye barazamo bashoboye kuba baronka 200 hanyuma 19 bafasha kuko hari mu ntumbero yo kugira ngo ndabe ingene nabo bamenyekana n'ukuntu nabo munani bagafashanya nko mu gihe hariho ufite ibibazo agafashanya. Hanyuma ubu icyo nabafashije kugira banamenyekane iruhande yako gashyiramwe kabo baragerageje ndabereka aho tegereza kujya turaparitisipa mu bikorwa rusange na cyane cyane mu bikorwa by'iterambere. Sinzi ko muri ko muranyuze.
Eh, turakumva.
Hanyuma rero ndabaha umugambi ko butangura kwiga gusibura amabarabara abarabara y'imigenderanire ari ibarabara ryajya ku komine abantu batangwa bafungira mbega ngo ngo bakore ibarabara nacyamo nkabafasha barateye umunsi umwe wa buri yinga bakora nacyamo nkabafasha hanyuma nk'abategetsi batangura kubabisi baratanga rero kumenya umuntu w'abapfakazi ni paruwase hose ndabinisiya baragenda gusa barafasha ku iparuwase mu bikorwa bya paruwasi hanyuma nabo nyine baramenyekana hanyuma bipfanye n'ingufu bakoresha bakabona ko abakenyezi bashoboye bafite ingufu iruhande yabo basabira inyigisho ku iparuwase umusaseredoti arabategurira inyigisho akabona neza yuko nawe nyine ari umuntu kandi ashoboye izo nyigisho ashoboye kudufasha arazibaha rwose hamba abategetsi nabo b'igihugu bo batangira kubona ati ujya mu buzima turazine bakora akwiye gufatwa mu mugongo rero ba hariho umugambi emwe Burundi urambaye
ntara ya nka mu Kanyosha nka mu komune Kanyosha mufise nk'abanywanyi bangahe baje hamwe ubu bariko barakorana bariko bariyungura
muri komune Kanyosha kubera muraje harashiri intambara cyane zinatwara abashinganahe muri komune Kanyosha ariko bafatanye n'ibindi barashika mu bihumbi bitatu birenga ariko abanywanyi barashika ibihumbi bibiri
abanywanyi ibihumbi bibiri
kuko abandi nabo hari abo usanga ari abatamakazi cyane umugabo baca babafasha mu bikorwa hanyuma kandi muri aho harimo n'abagabo bangahe bakiri umugabo b'abapfakare babita abapfakare batashoboye gusubira kujora abandi bagore nabo nyine barimo muri iryo shyirahamwe
kubirumvikana ko bijukira iryo shirahamwe kuza hamwe bangana n'ibihumbi bibiri sibake na gato. Tugarutse mu ntara ya Bururi, Madame Nigaba, mwebwe hoho mungana mute ngaho muri iyo ntara yanyu abapfakazi barijukiye kuja hamwe no gukora ibikorwa nk'ibi bibafasha kumbure bashobora no kuyungunganya? Allo, Madame Agnes?
Allo?
Ego ngaho mu ntara ya Bururi hoho barijukiye kuja hamwe muri dushire hamwe kugira ngo bashobore gufashwa muri ubwo buryo bwinshi twumva dushire hamwe ifise iyo kubafasha.
Ego teke abapfakazi ico cyo kureba baragikora afite amadini ariko afare twitandukanya n'abandi kuko tubatandukanije n'abandi womenga n'abantu natwe turabakumiye baka womenga tubatumira urutoki ngo ujya n'umupfakazi ariko twe tubatumira kujya mu mashyirahamwe ari nk'abandi hariho amashyirahamwe tubafite amashyirahamwe menshi twifatanya nawe nuze benshi usanga bari muri aya mashyirahamwe atandukanye bagakora ibikorwa hamwe mu mashyirahamwe bakagerageza two kwiyungunganya no kuguranana tuburabahimiriza kujya mu mashyirahamwe bashaka tukabahimiriza no kujya mu migambi ahahurikiye abandi basangiye ibyiyumviro bakagerageza ibyiyumviro bidasa kugira bubake igihugu bose bari hamwe tutavuga ngo uyu n'umupfakazi ngo uyu n'umudivorce ngo uyu n'iki bose tubatumira abakenyezi bose kugira urunani
birumvikana
urunani rw'umukenyezi
ego nabyo ni ego nabyo birumvikana ko wari umugambi mwiza kugira ngo nabo nyine ntibiyumviye ko bakumiriwe canke ngo barafise izina ribakurikira umwanya wose birumvikana rakoze cyane reka duhe tugaruke ku murongo wa telefone n'abanywanyi bafise n'ibindi bibazo n'ivyumviro Federico amahoro neza uratwumva
mahoro neza
yeye eh gura hora kome
ni kuri tira atra kome kabura dusubiro karenga kandi fudura cyabujumbo
Federico ari acigiye kitari gito tutakumvise amakuru y'imisi hama ikibazo cyangwa icyumviro
okay nagomba kubanza kubashimira kubona mutaduze bamutuguma ha
Federico reka kumbure tugukure ku murongo twongere tukugarure telefone ntirikira camwe neza kandi si wowe wenyine numva ko mu Burundi hariko haragwa imvura niyo mpamvu imirongo iracika igasubira reka turakugarura ku murongo reka nakire Nizeyimana numve ko bikunda Nizeyimana turi kumwe
cyane ndabumva cyane kuvuga Amerika
ni byiza cyane amahoro neza
Nina mahoro
yego ikibazo
cy'erereye muri komine gusoni zone ya gice umutumba n'igitete nanjye ntanda mwunze kubona ku bagore ntanda miragira iyo umugabo y'umugabo w'amafaranga iyo nk'igihe bene wanyu wewe bari bakenye bace bashaka kumucura intaga bagashaka kumucura ku nguvu hari inzu rero abangira baca bava hasi bagata bavuga ati wowe kuri inzu twanga wowe n'impaka tuva ngaho ugende abo bana tubadukigira tuzobarira umugore rero agatisanga nawe aracyunuye ugasanga agize ibibazo byinshi agisanga kumbe hari nk'igihe gisanga bemereye cyangwa akabahakanira kubera avuga ati genda cyari mu byinjiro by'umukinga ntayo wanjye agasanga jyewe ibyo bintu kabisa ndumva nobanza nobanza nkabireka nkabanza nkumva yuko mu mutima wanjye ntuje nkumva yuko ntuje mu mutima ariho rero nk'igihe iyo bimushikiye akabangira intamba myagira no guca bamwirukana mu rugo kandi abana bawe bagace batwiragira kugira ngo bajya mitungo yawe wasize uri umugabo bayigabagabana rero ikintu mbona abagore nabo bakwiye kuza hasi abakenyezi yo nibaje baragira barahura n'ibibazo nk'ibyo baje baragira iki baje barashyikira nk'ubutungane bubatunganirize ubutungane babanze babyitura kugira ngo bumve ikibazo nabo cyabo ukuntu kibagenda ukuntu bakibakemurira niba ari nk'umugore utari acaterura kandi abanjije no kugira no mu butungane yumve yuko n'inyinshi abategetsi banamuhaye n'abagore barakwiye nabo nyine kuvuga ati natwe twiy'intumbero tumenye ubutungane aho buri ariko rero intamba n'iyindi bihunze kubona uri umugabo udafite amahera umugore wawe ukaba wari ukenyeye ntakunze gukomwakomwa cyane aba akunze guhura n'ingorane cyane rwose ku burebure byamaze kubona ni uko wowe uri umugabo usize amahera umugore wawe baramurondera cyane kugira ngo ya mahera bayamurire ko twacumi bamusigiye
ego urakoze cyane
niyo mpamvu rero mvuga ati abakenyezi ntibaje barareba neza ntibaje baritonda ntibaje bararondera abantu bajya kubasahura imitungo babishinga ntayo babo babasigiye burya mwamenye mushaka utuntu tukababwina ukagira inama umugabo wakatugusigira yabona nyabona dufate neza ibyo dufite utuntu mbere yuko ujye uteza imbere umuryango wanjye ugasanga nk'umwana arataye ishuri kubera iki kubera ibibazo nk'ibyo byo kugira iki byo kubura umubyeyi agacagira iki agatema n'utwo wa mubyeyi yamusigiye bagaca batumurira niyo nicyo cyiyumvira nari nshikemura
urakoze cyane, urakoze cyane Nzayimana. Federico yagarutse ku murongo. Federico, ikibazo cyangwa icyumviro? Turakumva uduze ijwi.
Yego, naho malaje kubanza gushimira abakinzi hamwe kugira hamwe aragira ishyirahamwe ry'abakinzi. Mbe murumva ntaca ndababaza muri kino gihugu cyacu, arukundi ni hari ibibazo byinshi ku bakinzi, arukundi ni umuntu byinshi y'abakinzi basakaye benshi bumva ko bajya muri zange gusambanye batusanga bari ko bafata ko abagabo babashigiye ariko ibintu abandi bagabo bakajya mu bihugu by'ishuri ashura agasanga uba nta bagabo bamwe bari yabasigiye urumva bari ko bicwa n'inzara kandi umugabo yasigiye urugo ibintu bikwiye. Hanyuma ikindi nacyo, ayo mashyirahamwe y'abakenyezi nibyo bakora neza cyane, tukayabona ngaha mu mijyi. Baba bafite umugambi wo gushyikira ba bakenyezi bo mu mitumba ku misozi ihagaze, kuko rikorana abangaha mu mijyi kenshi baragerageza kubafasha kandi ukabona yuko ari byiza cyane bigenda neza. Nubwo mu misozi naho sinzi ko bafite ibintu byo gushyikaye, umurangira ajya gutumva bari bakwiye kuraba abantu babafasha bakagerageza inkunga gusigura no gutanga inyigisho kenshi ku bakenyezi, kuko kenshi urumva nk'umukenyezi iyo afasha agasesagura amatungo y'umuryango agasatsi bituma abana bakura nabi, ntabwo usanga ari abana baba amayuma barabara, ugaca usanga benshi badafite utwo bafunga cyangwa badafite ukuntu babaho ntibashobore kwiga, ugaca usanga urumva ibintu biguma bitera inyuma bigiye urumva kuri bya bindi bihe bya wa mukenyezi. Niyo twafite intumbero yo gushyika mu misozi ku bakenyezi benshi bashoboka kugira urumva bashobore kubigisha.
Federico, mbere yuko uva ku murongo wa telefone, nk'umuntu nyine wavuze bimwe mu byo benshi bakunze kuvuga ati umuke umupfakazi usanga caja mu bushurashuzi agasesagura amatungo y'umugabo wiwe, ibyo birakunze kuvugwa, ariko kandi twumvise bamwe mu batumire bacu bavuze bati hari amazina abapfakazi baca bahabwa iyo bapfakaye, ugasanga bamwegetse ku bagabo bose bari mu kibano ngo ariko ngo agira ubushirashuzi. None kuri wewe ga Federico, urakeka ko iyo umukenyezi apfakaye ibintu mu bya mbere atangura kwiyumvira no gusesagura amatungo y'umugabo we no gusambana kuri wewe nka wewe niko bibona?
Oya, si bose hari abo bishika bakifata ruhurije niko bakifata ruhurije ubwo ngo
telefone yawe iriko iragorana gato. Telefone yawe iragoranye gato, ariko numvise uvuga ati si bose, birumvikana si bose. Ego, ariko icyo kintu kirakwiye kubanza gukemuka, ayo mazina n'ivyo vyumviro vy'uwo mukenyezi aba yabuze umugabo aca ahabwa navyo nyene ngira ngo birimwo mu bibazo bikumira abakenyezi b'abapfakazi. Urakoze cyane. Reka ngaruke ku batumire bacu, Madame Agnes Nigaba. Abatumire bavuze bitari bike bijanye n'ubutungane, uburyo abakenyezi bakwiye guca bitura ubutungane, harimo uburyo busabwa mu butungane. Utubwira kumbure bimwe mu bibazo zimwe mu ntambanyi abo bapfakazi bahura nazo, bisabwa amafaranga ngahe nk'iyo wituye ubutungane? Usanga kenshi abakenyezi badafise iyo bagize ikibazo, ubutungane bigenda gute iyo umupfakazi abwituye?
Nisanze amategeko aratomoye neza, amategeko ariho agoye ko yubahirizwa. Mu butungane barahitura, ingorane bagire bwa mbere barabura abantu b'amasura, barabura abantu babashigikira, ugasanga abakuru imitumba bahengamye ari bategetse kubashigikira ko mu muryango waba bamaze kuhengama, nayo mu butungane bategetse barabashyira. Hanyuma ikigoye ni uko nawe tutabivuga hakiri umwijima w'ibiturire byinshi, rero ibyo biturire nibyo bibuza abantu gutunganirizwa. Kandi amategeko yariho, mugabo arasariye ibiturire. Rero n'abagore barigishije ko atigeze kwitura ubutungane, haratanzwe inyigisho nyinshi mu kigo amatandukanye, nayo yose yaragitanzwe, arabereka umwe wese ibimugoye ategerezwa kwitura kugira ngo areke kwitura kirika. ariko ikidatuma abantu batunganiriza n'ibiturire ibiturire byugarije ubutungane kandi ubutungane niko akunda kubivuga kuko kwizina bikigenga ndabigenge bifite.
Urakoze cyane. Urakoze cyane hama namwe madame Bigirimana ngaho ibujumbura mufise abanywanyi benshi cyane bariko barakora bimwe mu byo mubigisha canke bimwe mu nyigisho baronka muishira hamwe namategeko abagenga namategeko ashobora bashobora kwitura muravyigisha mu mashiramo no mu nyigisho zanyu.
Inyigisho tubaha babigisha ko bafite uburenganzira bumwe n'abandi kuko arenganisha ko afite uburenganzira bwo kwicura ubutungane mugabo gusa intambamyi zikunda kuhaba ni mu gihe hari igihe usanga yadihutiwe iyo agiye mu butungane na cane cane kenshi bikunda kuba mu gihe bariko barenganya ku matungo basigaranwe nabo bubakanye bagiye mu butungane kenshi ntacyo bifata umwanya ugasanga yadebukiye ahandi nawe ugasanga ariko ararenganwa bivanye n'uko urabona umuntu ikintu cy'umuntu kivuga udafite icyo utanga usanga kenshi utembereye ushobora gukenera ugasanga ubundi bakunavuga ngo umuntu umuco ari bigani bavuga ngo umupfakazi be yagutari kukije ugasanga bariko bamukengera ukamenya ntashaka icyo avuga ugasanga ku nguni nabo bariko baramuhinganya bagatongo kabo ugasanga barafite uburyo bukwiye bagaca bagenda kuvugana n'abacamanza abacamanza ugasanga barahinganisha urubanza karuhinganika hanyuma nawe wakungurukira umupfakazi kubera usanga yunguruye cyane kubera n'ibyakurakaniheba kuko ibintu by'agatike kurema agatike kamushikana aho hantu bikagorana agakura hagaheba ariko mugabo yazamukanyosha aba uyu mupfakazi agiye kurenganwa bakagira umunani bakajya hamwe ibikami cyagenda bikavugira rimwe kandi nawe nta bushobozi byari bifite ubana afite ubwoba umwami atari bakara akareba ukugira nabi yagomba kugira nasekereye rero abapfakazi mu gihe bagiye hamwe barafite ijambo umupfakazi baramuha ijambo agashyikiriza ijambo niko birameze neza hari ibyo numvise bavuga ngo abajya mu busambanyi ababonona amatungo y'umuryango ibyo genda bivuga niramenye umukenyezi yaka uba yamishe n'imikenyezi iyo umukenyezi akoze akantu gatoya karaboneka cyane ariko urabye n'abagabo benshi iyo bapfakaye batikunda ahubwo nyuma y'iminsi nayo baba batangiye kurembera abandi bagore ariko abakenyezi arigunga bishimye akaba ari umukenyezi umwe ushimirinda basheba bafatira muri rusange
kore ko bose bameze birumvikana reka mpe akaryo uwundi munywanyi arindiriye ku murongo wa telefone utwo turaja ku musozo Eric uratwumva
umva ijwi rya Amerika
amahoro neza
amahoro cyane
masegonda make ikibazo cyangwa icyumviye
nibizumenye Eric hano Kigali mu Rwanda icyo nagira ngo mbaze ese abo icyo nagira ngo mbaze abo batumire ko abo bantu babasha kuganira cyangwa gushyira hamwe bagakora ikintu itsinda babona hari ikintu bitaga kuryo byihura kwifata ikizere cyo ko bizageraho bikarangira burundu bakajya bareka gufatwa nk'abantu buryo bamaze gutakaza ababo bahita bajya mu byo gushurashura.
Urakoze cyane Eric, urakoze.
Murakoze.
Reka mpico kibazo kumbure Madame Agnes Nigaba mu ntara ya Bururi, hama yongera nadufashe Madame Agnes wigeze kuvuga kubijanye n'abakenyezi baba batazi ubutunzi bw'abagabo babo, ugasanga iyo yitavye Imana birabaye ikibazo cyane. Ya abo mu muryango we niwo bari bazi matongo yiyo, niwo bari bazi makonte yiyo n'indi byinshi. Impanuro kumbure wo bufitiye abubatse muri kino gihe, abakenyetsi bubatse muri kino gihe, ibintu bakwiye kwitaho, ibintu bakwiye kumenya by'abafasha babo by'abagabo babo, kugira ngo habaye ikibazo ntibaje muri uko gutambatamba bagerageza kurondera ibyo umugabo yari afise, ibintu bitagishobotse. Muri make Madame Agnes Nigaba.
Eko, urakoze. Mu bisanzwe icyo umuntu yokora n'icyo yovuga n'icyo yohanura ni ukuza inama n'ingingo n'uwubakane, akamenya amatungo yiwe, akamenya ibyo umugabo aho biri. Ariko twavuze ko hari imico ibi bisaba inyigisho changement y'abantu, comportement, mentalité, ni processus ndende. Mu bisanzwe uwo mwubakane musangiye byose niwe yategerezwa gukonfiya byose. Kubona rero hari abagabo bamwe bamwe batari konfiya abagore, baba bafise n'agatima k'akaryarya kitajya nta kindi tusenkema ni ukwigisha abantu bose usaba kinyuze gusa twokwigisha ni ukwigisha n'abagabo bakamenya ko ari ku neza y'imiryango yabo, ko ari ku neza y'abana babo, ko iyo apfuye abana babo ntibarege neza ntibige, ni uko akagaruka kubibona biramara amazi birababaje. Rero ahubwo igikenewe cyane ni inyigisho, kwigisha abagabo, kwigisha abagore, umugore kubibona, kubyibamwo, kumenya amatungo ari n'umugabo, niyo neza yiwe. Ahubwo no kwigisha abagabo cyane ko bategerezwa kumenya ko byose bisangire n'abagore babo, bakabereka amatungo yabo ahari, bakabona ko ari bo bonyine bakunda gusumba dayari hagiye umugore yubatse akunda umugabo gusumba na nyina wiwe, akamenya ko ari bo kazoza kabo famiye n'umugabo n'abana. Ukwigisha n'inyigisho ze nicyo nibaza, kuko nicyo kizohindura abantu, kigahindura imico, kigahindura amakarita na komotima z'abarundi.
Murakoze cyane rwose, urakoze cyane rwose. Namwe Madame Donavine Bigirimana, akajambo ka nyuma wongera kumbure ugira icyo ushikirije abakenyezi, haba abari muri iryo shirahamwe ryanyu canke abari mu kibano muri rusange n'umuryango muri rusange, gukuntu bitaho canke bafata umukenyezi umupfakazi.
Ego murakoze. Icyo nashikiriza ni uko ubwa mbere hoho umukenyezi yahari hose yomenya ko ashoboye, yaba ufite umugabo yaba n'umupfakazi, wese turashoboye, turafite ubushobozi, hari n'amategeko aduha uburenganzira bumwe. Icyo rero navuga ku bapfakazi ni uko iyo umukenyezi ufite agapfakara ejo ndababakira leta yiyebura, ahubwo urabona yuko ku mpano yaronse
urakoze cyane rwose. Urakoze cyane rwose kuri izo mpanuro Madame Donavine Bigirimana na Madame Agnes Nigaba bo mwishira hamwe dushire hamwe. Mwakoze cyane rwose namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika, mubandanye mwitaho abakenyezi b'abapfakazi mu kibano. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka.